Iyi ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika iratanga ibiganiro byayo muri kino gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye kuri uyu munsi wa gatanu itariki 22 n'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2016. Aha dusamiranira ni Washington DC. Muri kumwe na Aloyizi Bigirimana arimesheje ibiganiro byo muri kino gitondo. Turabahaye ikaze.
Ibyo byo kuvuga ni byo bidashobora kwinjira mu Burundi kubera Abatanzania yatubajije batubwiye yuko nabo nyine bariko baratunganya neza isaba kugira ngo barabe ibintu biba bisohotse mu gihugu cyabo yuko byaba byatanze amatagiso cyangwa bitayatanze.
Uyu ni buramatari w'intara ya Ruyigi Hassan Abdallah avuga ku ngingo yafashwe na leta ya Tanzania yo kubuza ibifungurwa bimwe bimwe biva muri icyo gihugu kwinjira mu Burundi. Inkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye turazibashikiriza mu kanya. Ariko imbere yaho tubanze duha kanya mugenzi wacu Rosine Munezero adushikirize amakuru avugwa hirya nino ku isi yaduteguriye. Mwaramutse Rosine.
Mwaramutse Aloyize, mwaramutse namwe mwese mutwumviriza. Kuri uyu mugoroba no wo kuwa kane niho umukandida w'abarepublikani Donald Trump yemeye ku mugaragaro ko agiye guserukira abarepublikani mu ihiganwa ryo kuba umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ijambo amacakubiri mu kibanza cy'ubumwe niryo ryagiye rirumvikana cyane ku munsi wa nyuma w'inama nkuru y'abarepublikani yari imaze iminsi ine mu gisagara cya Cleveland muri Leta ya Ohio. Uko kutumvikana byatangwe ku munsi wa gatatu aho umurepublikani Ted Cruz yari mu bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu barepublikani mu ntango avugiye ko atazoshigikira umufasoni Hillary Clinton ariko kandi ko atazoshigikira na Donald Trump basangiye umugambwe. Ted Cruz akaba yavuze ko adashobora gushigikira abantu bacyoza umutambukanyi wiwe hamwe na se wiwe. Imbere yo gufata ijambo ku munsi wa nyuma w'inama nkuru y'abarepublikani, Donald Trump yatanze ikiganiro mu kinyamakuru New York Times aho yavuze ko azoshira imbere ibyo Amerika ikeneye imbere yo kwiyumvira abasigaye bose. Kubijanye no kugoma guhirika ubutegetsi muri Turukiya, umukandida Trump yavuze ko ashigikiye cyane President Erdogan kuko ari we ashoboye guhindura ibintu muri icyo gihugu. Mu kanya turagaruka kuri bimwe mu ijambo yashikirije. Muri Mali, umugwi witwaje ibigwanisho wahurikiyemo abatuareg basanzwe begamiye leta wigaruriye igisagara cha Kidal kiri mu buraruko bwa Mali ni nyuma yaho bataniye mu mitwe n'abahoze bari muri uyo mugwi nyene. Gushika ubu nta wuzi abaguye muri ico gitero uko bangana kandi nta wuzi uburyo ibintu byifashe muri ico gisagara cha Kidal. Umukuru w'umwe mu migwi y'abatuareg yatanwe mu mitwe yavugiye ku ijwi rya Amerika ko amasase yadutse igihe bari bavuye mu nama yo kumvikana ko boshira ibigwanisho hasi iyo migwi yompi ikaba yagirizanya kuba yasotoranye. Umugwi wari yonkoye ku batuareg warigaruriye ico gisagara mu mwaka w'ibihumbi 2012 inyuma yaho umugwi wa Al-Qaeda urabirukana ubona kuhigarurira abasirikare b'Abafaransa bafatanije n'abasirikare ba Mali hamwe n'abajeje kugarukana mu mahoro n'umutekano bo mu ishyirahamwe mpuzamakungonyi bakabagerageza kugarura amahoro muri ako karere mu gutuza abagwanyi ba Kiisilamu. Mu gihugu cya Zambia abatavuga rumwe na leta baratewe amakenga n'ishyirahamwe ry'abikorera utwabo rikorera muri Dubai ryaronse isoko ryo gukora amakarata yo gutora mu matora y'itariki 11 mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka w'ibihumbi 2016. Leta ikavuga ko iryo shyirahamwe ryarangije icyo gikorwa. Imigambwe itavuga rumwe na leta ivuga ko guhi iryo soko ishyirahamwe ridakorera muri Afurika bizozimba igihugu kandi ko leta ishobora kuzobikoresha kugira yiba amatora gushika uyu mwaka. Zambia ikaba yari isanzwe ikoresha amakarata y'amatora mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Jack Muimbu, umwe mu batavuga rumwe na leta avuga ko batizeye ibizova muri aya matora avuga ko umugwi ujejwe amatora wategerezwa guhagarika iryo soko umugwi ujejwe gutunganya amatora uvuga ko ico gikorwa cacungerewe n'abaserukira imigambwe n'abandi batandukanye Sylvia Boalia icegera cy'umuvugizi uwo mugwi avuga ko ubu bariko bariga uburyo bwo gutekera aya makarata no kuyazana ku mugwa mukuru wa Zambia I Lusaka akavuga ko ari igikorwa cyakurikiranywe na bose kandi ko yizeye ko gishimwa na bose Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko biriko birakurikiranira hafi biriko bibera mu gihugu cya Turkiya inyuma yaho habereye kugoma guhirika ubutegetsi Amerika ivuga ko yifuza gufasha Turkiya kuko ari umunywanyi akomeye gushyira hamwe OTAN no gufasha Turkiya mu byo iriko ikora kugira ntitakaze demokarasi yayo Josh Ernest umumenyesha makuru mu biro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje kuri uyu wa kane ko abantu mu gihugu cya Turkiya badafise umutima uri hamwe kandi ko batamerewe neza Josh avuga ko ari cyo gituma Amerika itegerezwa gukurikiranira hafi ibishobora kubera muri cyo gihugu kuva ku itariki 15 z'ukwezi kw'indwi aho igisirikare cyagomba guhirika ubutegetsi aho muri Turkiya President Erdogan yaranyarukije gukura abantu mu buzi abantu ibihumbi n'ibihumbi bari mu polisi abacamanza nabigisha bakaba bamaze guhagarikwa mabanga yabo leta ya Turkiya yatangaje kiringo cy'iminsi 90 kugira ibe yatujije abagirwa nico abagirwa iryo hirikwa ry'ubutegetsi ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko President Obama yasabye umute mugenzi we kwisunga amategeko no gukingira inzego za demokarasi
Rako zero zine mune zero kumakuru hejije kudushikiriza. Tugume hafariko kugiru have udushikiriza. Chama kia imbere yuko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Tuibuse nchuti mwese ko muri ko mubandanya mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Komisiyo y'igihugu y'abana iriyamiriza raporo y'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch kuri raporo yayo uyo muryango washiza habona uvuga ko abana b'inzererezi mu Rwanda bahohoterwa bagakubitwa ndetse bagafungwa yamara iyi komisiyo ivuga ko atamwana numwe afungwa Inkuru dushikirizwa na Asumta Kaboyi mu Rwanda.
Raporo yasohowe n'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch kuri wa kane tariki 21 Nyakanga yahawe umutwe uvuga ko u Rwanda ruri gufunga abakene barwo ndetse kandi ko guverinoma ifite umugambi wo guhisha abantu batifuzwa bari babakene nyakujya abantu bo ku mihanda n'abandi kugira ngo hatagire ubabona. Human Rights Watch ivuga ubushakashatsi yakoze mu mwaka wa 2016 bwerekana ko hari abantu benshi biganjemo batagiraho baba abazunguzayi abana bo mu mihanda n'abandi bantu bakenye bakurwa ku mihanda inyuranye bagashyirwa mu bigo by'agateganyo mu gihe kirekire aba ngaho baba bafungiye ntibagira ikibatunga ntibabone uko boga kandi ngo bahora bakubitwa buri munsi umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'abana Kanyamanza Claudine yabwijwe rya Amerika ko batemera icyegeranyo cya Human Rights Watch kuko nta mwana n'umwe ufungwa mu Rwanda ahubwo abana bagororwa
ntabwo umwana afungwa umuntu mukuru arafungwa kuko azira ibyo yakoze nk'amakosa navuga ko umwana agororwa kwa kabuga twari twarateganyije aha uruhande rw'abana tugerageza kurusana kugira ngo abana tubafashe basubire mu miryango yabo dukorana no turere dutandukanye ariko ubu ngubu naho ntago harimo harakora abana ntago bakirwaho hantu kuko turimo turareba uburyo bwiza bwose byakorwamo tukareba ukuntu bafashwa kuko niyo tubakiriye tubavanye mu muhanda tuba tubafitiye gahunda ariko cyane cyane tugerageza kureba uko basubizwa mu miryango
ibigo byakirirwamo abantu b'inzererezi icya gikondo mu mujyi wa Kigali kizwi nko kwa Kabuga n'ibindi byubatse hirya no hino mu ntara byakunze kunengwa n'uyu muryango ko atari ibigo ngororamuco ahubwo ari gereza umwaka ushize wa 2015 ngo komisiyo y'umwe bw'abanyarwanda n'uburenganzira bwa muntu mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda iyi komisiyo yari mu ngendo mu ntara basura imikorere ya za transit center hirya no hino mu gihugu. Iyi komisiyo yeretse ministre w'umutekano mu gihugu ana ufite amagereza mu nshingano ze ko hari ibigo bimwe bikora umurimo nk'uw'amagereza.
Aba bana kugira ngo bafatwe bajye kugororwa hari aho bakusanyirizwa bahurizwa, ariko noneho n'aba bantu bakuru b'inzererezi abangaba bamwe abo mu gihe twagiye dusanga mu cyo bita transit center mu turere, nta hantu hatandukanye ushobora kuvuga uti aha naho bacagurira abana cyangwa aho ngaho naho abantu bakuru.
Twahuye n'icyo akarere katubwiye ko cyitwa transit centers, ariko twanababaza tugasanga mu by'ukuri imite uko abantu babaho muri transit center, ariko abarimo muri izo transit center akaba atari abana. Ariko twarahageze dusanga abantu bahari iyo bashize amezi abiri cyangwa atatu basubira mu rugo.
Umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe abana mu Rwanda Madamu Kanyamanza Claudine yabwiye Ijwi rya Amerika ko ubu icyari kigo cyo kwa Kabuga kitazongera gushyirwamo abana, ko ubwo leta yatangiye umugambi mugari wo kugifasha ibigo byakira abana b'inzererezi byaba ibya leta cyangwa se iby'abikorera ikabafasha kugira ngo ibyo bigo nibyo byita ku bana mu gihe hagishakishwa uburyo abo bana bakoherezwa mu miryango yabo.
Muravuga muti ku Kabuga nta n'umwana uzasubirayo. Hari cyo mwanenze ku buryo muvuga muti reka noneho tubikorere mu bindi bigo leta ifasha
abo bana kenshi saba i Kigali gusa, usibye ko ni Kigali ibyo bigo birahari ariko baturuka no mu tundi turere. Ni ukuvuga ngo ni byiza ko begera naho ngaho batuye kugira ngo gusubizwa mu miryango byoroshye.
Uyu muryango unavuga ko abana bafunganwa n'abantu bakuru ngo abana bakubitwa, ibyo hari cyo mwabivugaho?
Mu by'ukuri icyo kintu ubundi umwana ntakwiriye gukorerwa ibyo byose nk'uko nari mbivuze, kandi twebwe ibyo twigisha n'ibyo dusaba abantu bose ku burenganzira bw'umwana ni ukutamuhohotera.
Iyi raporo ya Human Rights Watch yasohowe kuri wa kane yanamaganywe na Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda akaba n'intumwa nkuru ya Leta Johnson Busingye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Ibanki Nkuru y'Igihugu cy'u Burundi imenyesha ko ibihano bikomeye bigiye gufatirwa abantu bavunja amafaranga ku rugero rw'umurengera rushanye n'urw'iyo banki. Ni nyuma yaho abarongoye BRB bagiranye inama n'abafise amazi yo kuvunja ejo ku munsi wa kane. Ni inkuru dushikirizwa na Eloge Wirikaneza.
Umukuru w'Ibanki Nkuru ya Repubulika BRB Jean Chiza yibukije abavunja amafaranga ku rudandazwa bakora rudasanzwe, yababwiye ko barukoze na ifaranga ry'u Burundi ritakaza agaciro bigatuma ubutunzi bw'igihugu butosekara. Yanabamenyesheje bimwe mu byo biyemeje bategerezwa kubahiriza atari uko bagafatirwa ibihano.
Kubahiriza ingingo itegekanywa itegekanye inyungu ya rimwe ku ijana yongerwa ku giciro cyo kudandaza gihezohogwa na Banki Nkuru y'Igihugu, ari iyo hari urondera ifaranga y'agaciro canke igice kimwe ku ijana gikugwa ku giciro cyo kugura gishingwa na Banki Nkuru y'Igihugu iyo hari ubashoreye amafaranga y'agaciro. Kubahiriza ingingo yo guhura urupapuro rwerekana ingene mwavunjiye umuntu, icyo twita borodero dushanje mu Gifaransa, igihe cyose muguze cyangwa mugurishije amafaranga y'agaciro. Kumanika ibiciro bisohogwa na Banki Nkuru y'Igihugu imbere yaho mukorera kandi mukabyubahiriza. Gutanga muri Banki Nkuru y'Igihugu icegeranyo cy'amafaranga y'agaciro mwaguze cyangwa mwagurishije.
Abafite amazu yo kuvunja amafaranga bamenyesha ko ingorane zoronderwa ku bantu bavunja amahera batayifitiye ububasha. Uyu mutama amaze imyaka 30 avunja.
Ubuharura abantu bavunja muri iki gisagara cya Bujumbura usanga nk'abantu bose bavunjaye. Nk'ubu amabiro dushanje ni mwamufise menshi ngiya ni 60 nangahe, ariko abavunjaye bari muri iki gisagara barashika n'amajana 5. Gutyo ni hamwe bavuga ati abasangiye bike bitane ibisambo. Twebwe nta kamaro twari dufise ko kuduza amadolari kuko n'imitahe yacu icihahonera.
Igipolisi cemeza ko kigiye kugwanya abavunjira amahera mu rufuri nkuko catujije abadandariza mu mabarabara. Godefroid Bizimana icegera cy'umuyobozi mukuru w'igipolisi.
Ico ndabigereranya n'ico twitwa commerce andira duhitiye tugwanya muri gisagara cya Bujumbura. Murazi ko abadandaza b'ibyamwa bajya bamama bari baraduteye mu gisagara cya Bujumbura kajagari ubucafu n'ibiki n'ibiki. Bene amazu badandaza mu mategeko bari ya leta bakariya makori barahugutse bati ni ukuri abo bantu ni bo badukuriye batuma tudandaza duhomba. Wadandariza hanze nta nzu ariha nta kura ariha, turafashanya nabo turahaguruka rujya kudandaza turarugwanya. Kandi ni ukuri aho tugeze ubu twoshima namwe rero mvuga nti ingorane iwanyu. Murabona abantu batuma mudandaza muhomba abo birirwa bahagaze ku mabiro de change yanyu bigira abakondisiyoneri. Mvuga nti rero ko twagize inama tuba dupfunditse ko abo bantu turagwanya kugira ngo mudandaze namwe mwunguka.
abacuruza amafaranga bagize banki nkuru ya Republika ko yabatse uburenganzira bwo kugura amafaranga y'agaciro mu banki y'ubudandaji ikaba ari imwe mu mpamvu zituma kena ikindi bagize yo banki no kwitanga ayo mahera ku bantu ku giti cyabo kukimenyana iyo banki nayo ibagiriza gushaka kunguka umurengera umuyobozi wayo aratanga karorero
ariho raporo twaronse mu 2013 aho birodo shanje imwe yagize inyungu y'imiliyoni 190 ku munsi iyo nyungu na bararudi birayigora kuironka ku munsi urudandazo ndirusanze cyo gitondo tureze kurusubiza mu mategeko rugakogwa mu muco n'amategeko wa rugenga
ivugwa no muyobozi wa BRB n'ibinyura na gato abacuruza amafaranga
amase 2 ans ngo le bureau de change ndabarambiye ngo ni ntimeze neza ndagurisha itongo data yandatse ndajamo bureau de change parce qu'il me fallait plus de 50 millions pour commencer uyu ngira nsigaje nta sinari avuga gateke go tuvuganye kuri ingware z'muri bureau de change je vuga nti twese ibintu byo guhendana tukakoresha kuri nk'abarundi bakundige ubu je ko mujendo hakunzwe abazaza cyangwa amajana 3 natugije ndatugije igicoro cha dollar ngute je sais même pas où ça se fait je sais pas où ça se trafique je tinga mu dala za moto y'icane atazi niko biraba diko nzuga diko ndahamba diko ndishwa n'inzara si twebwe n'ukuri ku imana kandi naje natunamwe mu isoko tari twebwe ronde rikibaza ubukire
ubukene bw'amafaranga y'agaciro bubandanya kwibonekeza mu gihe hari abantu bayakenera mu bintu bitandukanye umukuru banki nkuru y'igihugu yemeza ko mu minsi y'imbere abantu baje kwivuza hanze y'igihugu canke afise abana biga mu bindi bihugu bazohabwa amafaranga y'agaciro bakeneye ariko uzo yaronka zogirwa kwamatohoza kugira ngo ntabeshe ngo hanyuma agaruke kuyagurisha nkuko ari abasanzwe babikora eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
kuva kuwa mbere tariki ya 18 kugera ku ya 21 z'uku kwezi kwa 7 ishyaka ry'abarepublikani rizahurira mu ikoraniro kaminuza convention mu mujyi wa Cleveland muri leta ya Ohio intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya prezida wa leta zunze ubumwe za Amerika bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa 11 gutaha icyumweru kimwe nyuma yaho abo mu ishyaka ry'abademokrat nabo niko bazabigenza ikoraniro kaminuza ryabo rizabera mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania kuva kuri 25 kugera kuri 28 y'uku kwezi kwa 7 radio yanyu ijwi rya Amerika izaba ihababereye
kuva ku munsi w'Imana ku mupaka w'u Burundi na Tanzania ku ruhande rwa komine ya Gisuru mu ntara ya Ruyigi abategetsi ba Tanzania barabugije ibidandazwa bimwe bimwe kwinjira mu Burundi mu gihe bamwe bibaza ko ari migenderanire hagati y'u Burundi na Tanzania yoba yatosekaye buramatari w'iyo ntara Hassan Abdalla avuga ko atakibazo na kimwe kihari mu bya politike y'u Burundi na Tanzania yavuganye na mugenzi wacu Edi Rwema kuri telefone
bambere nanguye kubeshuza hariho ibintu bavuga barezo sosiyo yuko atamigendiranire y'igihugu cy'u Burundi na Tanzania iriho imigendiranire imeze neza cyane mbere n'intara yacu yari igihamwe na Tanzania imeze neza kubyerekeye navyo ayo makamyo atinzize ibintu cyane cyane imyumbati n'ibiharage n'ibintu byo gufungura n'ibintu byo byo kugira n'ibyo bidashobora kwinjira mu Burundi kubera abatanzania yatubajije batubwiye yuko nabo nyine bariko bara baratunganya neza ibisabo kugira ngo barabe ibintu biba bisohotse mu gihugu cyabo yuko byaba byatanze amatagiso cyangwa bitayatanze kugira nacyo nyine kiduze ubutunzi mugabe ibindi byimbugwa biragenda umunyu amamatera n'ibindi biguma byinjira bike bike urumva rero nta kintu gishasha kiriho kiraba ku mupaka kiretse gusa ibyo abatanzania bafashe
ese mwaba muteganya kuvugana na bagenzi banyu bo mu gihugu cya Tanzania kugira ngo nako kabazo gato gahari kabe kakemuka
oya nako kabazo kariho gato ni intunganyo y'igihugu cya Tanzania cyo kiraraba nayo nyine ko amatagisi yoba yinjira mu gihugu cyabo nari mu kuri PAF yo muri Tanzania nabo nyine nibo baduhaye umuco kugira ngo tumenye neza ukuntu bimeze ku mupaka mugabo ivyimbugwa biguma byinjira nta ngorane izirabije mu makamyo kariho badashaka kwemera kubera bari amakori make abandi nabo bagakoresha ibipapuro bya fraude ariko byatumye bafata izo ngingo kugira ngo barabe nabo amatagisi yinjire mu gihugu cyabo mu bisanzwe imigendere imeze neza cyane
Hari igihe se bababwiye bazabashoboye gushyira mu bikorwa ibyo bifuza kuba bashyize mu bikorwa kugira ngo urujya n'uruza rwongere rube nk'uko rwari rusanzwe rumeze.
Rusanzwe nk'uko rwahora kiretse ayo makamyo gusa yahora atwara ibyo byimbugwa gusa niyo atagenda. Mugabo abagenda n'amakinga, abagenda n'amamoto cyangwa abagenda n'amaguru barema mu gihugu cya Tanzania barabandanya bagenda nta ngorane.
Hassan Abdallah Buramatari w'intara ya Ruigi, turagushimye cyane kano kanyu hayiradijwe rya Amerika.
Turabashimiye cyane kandi ntera kamo abantu bahunze bari mu gihugu cy'u Rwanda ko bunguka kuko igihugu iratekanye, n'intara ya Ruigi yacu iratekanye. Ku byerekeye imigenderanire nayo yacu na Tanzania imeze neza cyane.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu ntara ya Gitega havurwa imirwi y'ibitsina gabo bafatwa ku nguvu n'abana b'abahungu bo mu ibarabara. Ivyo nibivurwa n'umukuru w'ikigo Humura kijejwe kurwanya mabi afatiye ku bitsina mu gihugu cy'u Burundi. Ibindi kuri inkuru tubibaze Fidel d'Antoine Sabimana.
Muganga Nzeyimana Sylvia arongoye ikigo kijejwe gutuza amabi afatiye ku gitsina, aremeza ko ibice byinshi by'amabi afatiye ku gitsina akoregwa abagore, ariko abandanya amenyesha ko n'igitsina gabo bimaze kugaragara ko kitorohewe.
Ibice 90% by'abaza bafashwe ku nguvu n'ivyo n'abagore, ariko birashika n'abagabo bagafatwa ku nguvu. Ibyo tumaze kuronka cyane cyane bari abana b'abahungu, abajya abana b'abahungu bo mu ibarabara bafashwe ku nguvu n'abagabo batazi. Byarashitse turaronka mugabo ni bake, n'abandi bagabo bafashwe ku nguvu n'abandi bagabo hajya nko mu kajoro hatabona umugabo kadusanga yibundiwe n'abandi bagabo nka babiri. Turamaze kuronka n'abana bajya abana bakiri bato bahungu bafatwa ku nguvu n'abakobwa cyane cyane abo tumaze kuronka. Ikatumaze kuronka ni abakobwa bari bajejwe kubarera.
Nonaho nk'abo bana bo mu ibarabara muca mu bafashe iki byagenze uko?
Ego abo bana bo mu ibarabara ico dukora turabavura tukabakingira kugira ngo ntibandure ingwara zifatiye mu bihimba by'irondoka, harimo nakirya n'ikiza roho nyanganda sida. Turabakingira hanyuma iyo bishitse tukamenya uwo muntu yabafashe ku nguvu cyo tumukurikirana tukamushikiriza tukamushengeza mu butungane. Nivyo ahanini dukora.
Bamwe mu bana bo mu ibarabara bivugwa ko babangamirwa, baremeza ko bafatwa ku nguvu, bakavuga ko kenshi bikorwa n'abana bakuze bakuriye mu ibarabara. Abo bana bavuga ko baje mu ibarabara kubera ubukene, ingorane ziri mu miryango canke ubupfuvi. Erike Ndayisaba, umwe muri abo bana ba Mayibobo baba mu gisagara ca Gitega, yabwiye ijwi rya Amerika uko babayeho n'icatumye ahungira mu buzima bwo mu ibarabara.
Jenaje mu ibarabara kubera mukapa bayamfata nabi, boya nko kwishura nta nuko yangaburira, yambwira ngo ntabiriho ngo kandi ndabibona. Candidugira ino tuca turara nko ku mbaraza z'abantu nyine, abo batwirukana n'andi batatwirukana, twifuka amagonera tugasasa ibikarato. Hanyuma abadukuriye tumwijoro bagadusanga batwije aho turyamye baraduhohotera.
Twashatse kumenya nimba Leta ifite imigambi yo gukura abo bana mu ibarabara, twegera umushikiranganji w'intwari wa hagati mu gihugu Pascal Barandagiye.
Politike yo gukura abana mu ibarabara ni iriho, ni politike navuga y'igihugu, si politike y'intara ya Gitega gusa. Mu bushikiranganji ubujyo bateye akazi na muntu hari imigambi kandi natwe nk'abajejwe intwaro tuzogereza dukorana n'ubwo bushikiranganje ayo migambi irahari
mu gisagara cha Gitega uko iminsi igenda bibandanya biboneka ko abana bo mwibarabara ari benshi mu kuva muri karitsiye imwe baja mu yindi kenshi mu kwiyunguruza bifashisha amakamyo apakira imizigo ico bafungura naco bavuga ko basega uwo bahuye rimwe na rimwe bakemeza ko baraba batubitse umukanda umunsi utagenze neza ngo baronke bafite impu igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Chuti mwese muduteza amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kano gatondo ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Rosine Munezero atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije. Rosine,
mu makuru twabashikirije twabwiye ko kuri uyu mugoroba wo kuwa kane niho umukandida w'abarepublikani Donald Trump yemeye kumugaragaro ko agiye guserukira abarepublikani mu ihiganwa ryo kuba umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ijambo yashikirije akaba yagarutse ku mugambi wo gusubiramwo ibijyanye no gusaba ubuhungiro muri Amerika, avuga kandi ko azokugarira imipaka abanyamahanga bari mu basanzwe bageramiye Amerika na cyane cyane abaturuka mu bihugu bikorana n'imigwi y'iterabwoba. Muri Mali, umugwi witwaje ibigwanisho uhurikiyemo abatuareg basanzwe begamiye leta wigaruriye igisagara cya Kidal kiri mu buraruko bwa Mali, ni nyuma yaho bataniye imitwe mu mitwe n'abahoze bari muri uyo mugwi nyene. Gushika ubu ntawuzi abaguye muri ico gitero uko bangana, nta n'uwuzi kandi uburyo ibintu byifashe muri ico gisagara. Mu gihugu cya Zambia, abatavuga rumwe na leta baratewe amakenga n'ishyirahamwe ry'abikorera utwabo rikorera Dubai ryaronse isoko ryo gukora amakarata yo gutora mu matora y'itariki 11 mu kwezi kwa 18 k'uyu mwaka w'2016. Leta ikavuga ko iryo shyirahamwe ryarangije ico gikorwa. Imigambwe itavuga rumwe na leta ivuga ko guha iryo soko ishyirahamwe ridakorera muri Afrika bizozimba igihugu, kandi ko leta ishobora kuzobikoresha kugira yiba amatora. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko biriko birakurikiranira hafi ibiriko birabera mu gihugu cya Turukiya, inyuma yaho habereye ikugomba guhirika ubutegetsi. Amerika ivuga ko yipfuza gufasha Turukiya kuko ari umunywanyi akomeye w'ishyirahamwe OTAN no gufasha Turukiya mu byo ikora kugira ntitakaze demokarasi yayo. Josh Honest, umumenyeshamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje kuri uyu wa kane ko abantu mu gihugu cya Turukiya badafise umutima uri hamwe kandi ko batamerewe neza. Josh avuga ko aricho gituma Amerika itegerezwa gukurikiranira hafi ibishobora kubera muri ico gihugu.
Chuti mwese mukunda radio y'u Amerika, igice ca mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana. Amakuru y'irya nino twayashikirijwe na Rosine Munezero. Tubatumire kubandanya mukurikirana ibiganiro by'iradio Ijwi rya Amerika. Mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.